Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa mbere tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Eugenia Mukankusi.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Amakuru tuyahere mu Burundi. Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza ejo yagaragaye bwa mbere ku mugaragaro kuva ku deta igeragejwe mu cyumweru gishize. Mu nama yagiranye n'abanyamakuru ejo ku cyumweru ku ngoro ya perezida mu murwa mukuru Bujumbura, perezida Nkurunziza ntacyo yavuze ku mugambi wa kudeta yaburiyemo cyangwa ku myigaragambyo ya magana manda ya gatatu ku mwanya wa perezida. Ahubwo yavuze ku biganiro yagiranye n'abaperezida b'ibihugu bituranye n'u Burundi ku byerekeye ibitero by'abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabab bo muri Somalia. Baburiye ko bazagaba igitero ku Burundi no ku bindi bihugu byatanze abasirikare mu mutwe w'ingabo za Afurika yiyunze muri Somalia. Umuvugizi wa perezida w'u Burundi Wirinyamitwe yabwiye ijwi rya Amerika ko perezida n'abajyanama be baganiriye ku buryo bwo kurinda abasivili nyuma y'uko umutwe ukoresha iterabwoba ukangishije kugaba ibitero ku Burundi no kuri Uganda. U Burundi bwatanze abasirikare barenga 5,000 muri Somalia mu mutwe w'ingabo za Afurika yiyunze uzwi ku izina rya Amisome zagiye kurwanya umutwe wa Al-Shabab. Tukivuga ku Burundi, amakuru dukesha Departement ishinzwe itangazamakuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko Amerika yafashije guhungisha Abanyamerika n'abandi banyamahanga bakomoka mu bindi bihugu bari i Bujumbura. Uretse Abanyamerika bagera kuri 20 bajyanywe n'indege i Kigali mu Rwanda ejo tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu, Amerika yanafashije Abanyakanada 4 kimwe n'abandi banyamahanga babyifuje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko ihangayikishijwe cyane n'igihano cy'urupfu cyahawe uwahoze ari perezida wa Misiri Mohamed Morsi n'abandi baburana hamwe 100 ku itoroka ry'imfungwa ikivunge mu mwaka w'2011. Umutegetsi muri Departement ya Leta muri Amerika ejo ku cyumweru yaragize ati, twakomeje kuvuga ko turwanya iyo mikorere yo kuburanisha abantu ikivunge no kubaha ibihano bikorwa na guverinoma ya Misiri bidahuje n'inshingano zayo mu rwego mpuzamahanga, bikaba bitanahuje n'ubuyobozi bugendera ku mategeko. Ibyo bihano byatanzwe kwa gatandatu n'urukiko rw'i Cairo. Umutwe wa Leta Islamike hejo ku cyumweru wigambye ko ari wo wafashe intara y'umurwa mukuru wa Iraq Ramadi. Ibi byatumye abarwanyi barushaho kwishimira insinzi y'ahantu hanini cyane bafashe nyuma y'iminsi y'imirwano ikaze. Inahi Washington, Departement y'ingabo Amerika, Pentagon, yanze kwemeza ibyo Leta Islamike ivuga. Pentagon ivuga ko Ramadi ariyo isigaye imaranirwa. Cyakora abandi barimo umuvugizi wa guverineri w'intara ya Anbar bavuze ko abasirikare ba guverinoma barimo guhunga uwo mujyi. Abarwanyi barakataje bajya muri uwo mujyi kwa gatanu bazamura ibendera ryabo ry'umukara ku biro bya guverinoma byo mu karere. Ejo ku cyumweru bombe zakomeje guterwa zihitana abasirikare 10 n'abapolisi mu bitero 2. Urugaga ruyobowe na Arabia Saudite rwasubukuye ibitero by'indege ku barwanyi b'abashiyite muri Yemen nyuma y'uko hagahenge k'iminsi 5 karangiye. Ako gahenge kari kagamije gufasha ikiremwa muntu. Ihagarikwa ry'imirwano ryarangiye ejo ku cyumweru kandi indege z'urugaga zakubise ibirindiro by'abarwanyi ubutegetsi mu mujyi wo ku cyambu cyo mu majyepfo wa Aden. Kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu urugaga rwateye amabombe ku barwanyi b'abahuthi bashyigikiwe na Irani muri Yemen bafashe umurwa mukuru Sana. Mu gitondo cy'ejo ku cyumweru abayobozi bo mu rwego rwa politiki ba Yemen bateraniye mu nama mu murwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh baganira ku buryo bwo gukemura ikibazo cy'ubushyamirane budahagarara. Ntawe uhagarariye abarwanyi b'abahuthi wagiye muri iyo nama. Muri Afghanistan ejo ku cyumweru umwiyahuzi yateze bombe mu modoka ikubita imodoka y'intumwa z'Uburayi bwiyunze ziha imyitozo police mu gihugu cya Afghanistan hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'Kabul. Iyo bombe ihitanye abantu batatu. Abatalibani bavuze ko aribo bagabye icyo gitero cyahitanye umwongereza umwe n'abagore babiri bihitiraga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Afghanistan avuga ko abantu 18 harimo abasivili n'abanyamahanga batatu bakoraga ku kigo bakora kuri icyo kigo cy'intumwa z'Uburayi bwiyunze nabo aho hatangirwa imyitozo na polisi nabo bahakomerekeye muri icyo gitero cya bombe.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Eugenia Mukankusi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ku nshuro ya mbere kuva mu Burundi habaho igikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi bikozwe na General Godefroid Niyombare. Kuri iki cyumweru umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nibwo yagaragaye bwa mbere mu ruhame mu ngoro y'umukuru w'igihugu i Bujumbura. Ibi byabaye ubwo yakiraga abanyamakuru kugira ngo abagezeho ubutumwa ko umutwe w'intagondwa wa Al-Shabab waba uteganya kugaba igitero mu gihugu cy'u Burundi. Nta kindi kintu yarengejeho, nta nubwo yigeze yakira ibibazo by'abanyamakuru. Dore ubutumwa yatanze.
Waje ngaha kuno munsi n'umunsi w'Imana abantu bari masengero nakutsanze dukora bakora yuko twabutumvise yuko umugwi w'iterabwoba Al-Shabab usanzwe ukorera muri Somalia wateguye imigambi mirisha wo gutera ibihugu byacu cyane cyane igihugu cy'Uganda na Kenya hamwe n'u Burundi. Tukaba twari twaje kugira tuvugane n'abakuru b'ibihugu by'ibyo bihugu turaba ukuntu twosanga hamwe imigambi ukuntu twoburizamo iyo migambi mirisha ya Al-Shabab ku bihugu byacu. Musanzemo neza ko igihugu cy'Uganda, igihugu cya Kenya, igihugu cy'u Burundi dufise ingabo nyinshi muri Somalia. Kubw'ibyo mukamuzi neza yuko ya Al-Shabab basiye batambaye kuraba ukuntu bosesa amaraso mu gihugu cyacu Burundi. Nicyo bituma rero twakibwira tuvugane turabe n'ingingo twofata kugira ngo dukingire abanyagihugu bacu ntibahure n'ibitero by'abo bicanyi b'intagondwa ba Al-Shabab. Urakoze.
Uwo yari Perezida Petero Nkurunziza ubwo yagezaga ubutumwa ku banyamakuru mu ngoro ye i Bujumbura. Nyuma yo kumva ubwo butumwa, bamwe mu batavuga rumwe na leta bavuga ko Al-Shabab ari urwitwazo rwa leta, ko hari ibindi byihishe inyuma yabyo. Ibi ni bivugwa na Maitre Isidore Rufyikiri wari watangaje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ku giti cye. Ni mu kiganiro twagiranye kuri telefone.
Kuba ari ubwa mbere abonetse agatanga ubutumwa nk'ubwo twebwe biduteye amakenga menshi cyane y'ikirenga, kandi n'abantu benshi bihweza kandi bazi Burundi cyane cyane Burundi bw'ubu bikwiye kubatera amakenga menshi cyane rwose. Mu by'ukuri ngaha i Burundi abantu bamaze igihe kirekire bagira imyiyerekano mu ibarabara basaba ko umukuru w'igihugu Nkurunziza atokwitoza ubwira gatatu mugabo. Tukabona yuko muri izo zose Pierre Nkurunziza naho abarundi bose bahagurutse bati ntidushaka ko yitoza ubwira gatatu, gushika naho abo umugambwe biwe bwite bahaguruka, amakungu Abanyamerika, amakungu yose yo ku isi ahaguruka, East Africa Community, Nyafurikene bose arababwira ati murahumba jewe ndabandana. Ubwa mbere aserutse akaza avuga ngo Al-Shabab igitere kumbure n'akaryo bagira batore kuko bateguye byose kugira batu mushano bateguye kwaca.
Maitre Rufyikiri, iki kibazo cya Al-Shabab ntago ari ikibazo kivuzwe none no mu minsi ishize n'abanyamerika ubwabo bagiye batangaza ko hari impungenge z'uko Al-Shabab ishobora kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi, cyane cyane ko u Burundi bufite ingabo mu gihugu cya Somalia. Wowe ubona izo atari impungenge zifite ishingiro?
Mu bihe bisanzwe izo mpungenge zogira ishingiro mugabo jewe ndaba Burundi bihe burimo ndabona turabona ibintu biriko birategurwa bimaze igihe bitegurwa ngaha. Iyo umaze kubona amamirise imbonerakure interahamwe FDLR byinjira mu gihugu zikambikwa umwambaro w'igisirikare umwambaro w'igipolisi zikaja mu bapolisi n'abasirikare ukamenya akahise ka kino gihugu ukamenya ubuhame temwanyaje zatanzwe n'abantu babizi babibonye ukumviriza disikuru bagize iminsi bavuga bahindukiza ikintu cyo zorondera nyine borondera icyo tuzitwa yuko ngaha ariko hakogwa ingwano y'ubwoko kandi babona yuko ibintu by'ukwanka turazere manda byahagurukiye n'abahutu n'abatutsi turabizi yuko ibyo bya El Shabab El Shabab nibaba ari El Shabab babona kwizotera nibabwire nationzini niretira ingaha nibabwire nationzini izane amatrupe baze bayibuze El Shabab gutera ikitabara n'abandi twarasemere kuke nationzini cyangwa East Africa bazane abasirikare bafashe abarundi bakabare ntihabe jenoside twarabivuze kuva kera ashobora kuyivuga kubwira benshi abantu ejo hazoba ibintu bica abantu avuge ngo bikarwana El Shabab hanyuma usanga bikahornya abantu ho ngaha.
Maitre Rufyikiri, ibyo ari byo byose uvuze ko iri atari ijambo mwari mutegereje cyane, nk'ijambo mwifuzaga kumva rivuye ku mukuru w'igihugu muri ibihe Uburundi burimo ryari ijambo nyabaki?
Ijambo twari dutegereye ku mukuru w'igihugu w'Uburundi yaba yari umuntu akunda Uburundi n'abarundi hari ukuvuga ati jewe ndasokoroye sije noza gutuma Uburundi n'abarundi bacanamwo bicana bapfa jewe gusa. Bishoboka yuko umukuru w'igihugu cyizeye kamuha amabanga y'ugutwara ubundi mu myaka 10 ikurikirana agera ku mwaka ubwira 11 akaba ari wahagarara wenyine ku giti cyiwe ati sinza kwizima amakungu nahaguruke cyangwa areke ngumaha abashaka kwicana nimwicane abazokira ashaka mwicane none uwo yaba ari umukuru w'igihugu amere gute ese izi kurondera turazere manda ariko afite misiyo yindi atari icyo.
Maitre Isidore Rufyikiri, turagushimiye cyane, tuvuganye uri Bujumbura mu gihugu cy'Uburundi. Murakoze cyane akanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho, mwatwandikira kuri radioyacu@voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio Yacu. Tukiri mu Burundi, amakuru dukesha abatavuga rumwe na leta n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta nuko kuri uyu wa mbere bateguye imyerekano yo kwamagana kongera kwiyamamaza kwa perezida Petero Nkurunziza. Kuri telefoni twavuganye na Bwana Odifax Ndabitoreye uyobora ikitwa Muvuma Arusha irwanya icyo bise manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Twiko twitegura kugira ngo imyerekano bari bashatse kutubuza ishobore kubandanya neza ejo mu gitondo ku wa mbere. Aha rero nivyo turiko twitegura, no kugira kandi ko turiko twitegura neza cyane.
Ariko iyo myigaragambyo ejo bundi mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yavuze ko cyukubiri n'amategeko ko kandi mutemerewe kujya mu mihanda kuko muzafatwa nk'abantu bagumuka, ibyo mubona mutazamwica amategeko cyangwa se mushora abaturage mu bibazo?
Icyo twashaka kuvuga hano nuko wa mbere yishye amategeko n'umukuru w'igihugu ubwiwe mu gihe azi neza ko igihe Abarundi basinya amasezerano y'i Arusha hari haheze imyaka Abarundi bicana ku bwinshi. Amasezerano y'i Arusha noneho afasha Abarundi kugira ngo hasubire ukwizerana, abafasha kugira ngo basubire kubana nk'abantu. Noneho biboneka yuko intwaro yiwe gushika uno munsi ikintu cyo gufata Abarundi kumenga n'abantu iwe cyazimanganye. Abantu baricwa, abantu barazimira, none munsi ngira ngo mwumvise iby'abanyamakuru bamwe bavuga abantu bishwe ejo bundi bakuwe mu bitaro. No kuvuga hano mu Burundi hari ibintu bimeze nabi cyane. Nariko mbere numviriza nibimwe ariko muravuga mu kanya byerekeye El Shabab, nibaza ku mukuru w'igihugu yaronse icyemeza yuko aba El Shabab batezo bashobora gutera yoreka kubibwira abarundi umugabo ubwo badufise nuko kubera ko intwaro y'ibutigize yiyumvira na rimwe ko abanyagihugu ari abantu bakwiye gufatwa neza atawo kwicwa atawo zimangana atawo honyogwa ko nibi ashoboye kubyitwaza ejo kadukorera inkoni shusha rero twebwe nta mategeko twarenze ko kuko tugira tuti n'uburenganzira bw'umurundi wese kugira ngo agira ati mfise icyumviro nshikiriza ndagishikiriza kandi kubigira mu myerekano birekuwe n'amategeko ahubwo tugira tuti ntidushobora kwemerera umuntu n'umwe avuga ngo arashobora guhagarika Arusha kuko Arusha nibaye amasezerano ya Arusha nibaye ahagarika tuzoba twinjiye mu ngwano hagati y'abarundi izo ngwano nazo ntazo dushaka uno munsi mbere nubwo ejo bundi bavuze ngo aba bashatse kugira kudeta nubwo tuzi yuko harimo byinshi byagiye bitegurwa turi ko turabirondera aho byateguriwe n'ingene byagenze icyo tumaze kubona cyo nuko hariho na benshi no mu nzego bashyigikiye no mu nzego z'igihugu polisi gisirikare bashyigikiye neza yuko amasezerano y'Arusha atawo yahonyora ko kuko mbere izo nzego z'igisirikare n'igipolisi nizo zari zikwiye kuyahagararira ubwa mbere kuko nibo benshi bagwanye hagati yabo aha rero igitangaje ni kimwe nukubona izo nzego no munsi zitahagurukira rimwe ngo zigire ziti turahanse umuntu wari bo wese ashobora kudusubiza mu ntambara aha rero ngira ngo byinshi ni ivyo twebwe tuzi abanyagihugu twiteguye mu gitondo tuzinduka twiyerekana aha ni Bujumbura mu maprovinsi yandatandukanye abantu batubwiye ko biteguye kugira ngo bazisuzoje mu ibarabara mbere twashaka tuboneho naka kajyo tugire tuti izo nzego ari karavuga avuga yuko twese tuhagarara tukagwanya ba El Shabab dusavye ko ejo nibo mu nzego mu gipolisi mu gisoda boza tukifadikanya nabo twese tukajya mu ibarabara tuti turanse umuntu atugarukana mu ntambara mu kugira ngo arashaka kwitoza ubugira gatatu kandi amategeko y'igihugu ibizwa shingiro na cyane cyane amasezerano y'Arusha atabimwemereye
bwana Audifax ndabitoreye ikibazo gikunze kugaragara cyane cyane muri iyo myigaragambyo abantu bamwe na bamwe bagenda banenga n'uburyo ubuzima bw'umuturage usanzwe busa nkaho bubangamiwe aho imihanda ifungwa aho batwika amapine bagatwika amamodoka ibyo mubona bidaciye kubiri na gahunda mwa mufite yo kuvuga ngo murakora imyigaragambyo mu mahoro
ubundi twatanguye tuvuga tuti twebwe nibatureke turengane turengane tuje mu ibarabara kuko nabandi barabaretse baragereka bamaze kuturasa kenshi dushize amaboko hejuru urumva rero abanyagihugu iyo uri kurabarasa nabo batwiza kuri ingene bashobora kwikingira bagakingira kugira ngo nihaze ba polisi baba barasa kuko barasa neza n'amasasu yica ivyo rero tukagira tuti ntibishobora kubandanya ico gituma abanyagihugu mu makartie bagerageza gufunga kugira ngo bikingire nihagire abantu baza ngo babicire mu makartie wabo naye handi hoho twebwe badukundiye tuzoja mu myerekano neza duce mu mabarabara neza atanakimwe
Nyuma yayo makuru y'abatavuga rumwe na leta ahamagarira abayoke bayo kwitabira imyigaragambyo kuri uyu wa mbere Wirinyamitwe umujyanama w'umukuru w'igihugu mu bijyanye n'itumanaho yamaganye abo yavuze ko bashora abaturage mu mihanda Bwana Nyamitwe yavuze ko abo ari abadashaka ko demokarasi itera imbere mu Burundi
Abantu bose badashaka ko igihugu itera imbere badashaka ko demokarasi zimbatara muri kino gihugu bashaka kudusubiza mu njyana z'amoko n'ukuri leta ivyara birengeye leta y'u Burundi irakurikiza amasezerano y'Arusha kukaba nkako niyo yashize mu ngiro muravye kuva mu 2005 Petero Burundi niwe mukuru w'igihugu ariko arashyira mu ngiro amasezerano y'Arusha izo rero bavuga ngo bari kohereza mu ngo mu yabararango bari mu mahoro ayo mahoro twarayabonye aho baturiye abantu mapine none niyo mahoro bavuga ayo mahoro yo guturira amazu y'abantu ngo nuko badasangiye umugambi cyangwa ubwoko none ibyo niyo mahoro bavuga none abandi bo bakora ibyo tubigenda gute igihe nticoje nicyo gituma umugambi se ndivudede n'umukuru w'igihugu na leta bashimiye abantu bose bashoboye kwigumya bakagira bati abantu bashatse kuduta mu mutego abantu bakareka kubikurikira nibo bashaka igihugu nibo bakunda igihugu nimba umugambwe uri ku butegetsi batoye umukandida iyi ni imigambwe nayo ishobora gutora undi mukandida wayo hanyuma bakamutsindira mu matora kuko turafite ibwiriza shingiro mu gihe ibwiriza shingiro atawurirenze atawuriho nyanze mu gihe amasezerano yose atawuyaho nyanze nivyo rero cyo kutavuga ni inzira ya demokarasi irafise n'ivyo tegekaje kugira ngo udashime iki cyane kiriya amenye avyanka biciye mu mahoro nivyo rero uvuga kuri abo bantu babiri n'ukuri cy'abantu bavuga ko bakunda igihugu n'abantu tuzi kahise kabo nivyo baciyemo nivyo bari mu bidashobora gusubiza inyuma barundi kazi mu nzira yabo y'ugutsimbataza demokarasi n'amahoro.
Bwana Nyamitwe, umukuru w'igihugu mu ijambo rigufi yagejeje ku banyamakuru yagaragaje impungenge z'uko umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab ushobora kubuteganya kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Bugande n'igihugu cya Tanzania. Ayo makuru muyahera kuki?
Mo icambere cyose murazi yuko yarasanzwe ari ku kazi, mugabo hari amenyesha makuru bamwe bari bagize amakenga babwira ati ndego umukuru w'igihugu yari Bujumbura. Ndio bumvise ngo agiye ku kazi bashabaraza biruka bageze ku irembo. Bati twa turakeneye ko umukuru w'igihugu uko hariho ibihuha bikiragizwa nabo ba Audifax n'abandi bagira bati umukuru w'igihugu ntari Bujumbura. Bati ntangorane nimo mwifuza umukuru w'igihugu kumubona agenda mu mubone. Ndio bati none wewe ko ari umunsi w'umunsi wa Mungu yagenze gute ngo uze ku kazi ati ari ikibazo kimaze iminsi mike yivugwa kijyanye n'Al-Shabab asa gutera Burundi na Uganda. Nariko ndaraba ivyerekeye ivyo abahanuzi bajejwe umutekano bateguye ico bita ama briefings, hanyuma no kuraba ivyo abandi bakuru b'ihugu bakarere cyane cyane imyifato twofatira hamwe kugira ngo tubirwanirize hamwe. Tiro ni cyo cyari kinzanye kandi bikagaragaza ko leta idafata mu megwe ico kibazo cy'abashaka guca muri ivyo bintu by'imyerekano cyane z'ibindi bintu byose kugira ngo baze baturitsa ibintu byo kwica abantu benshi muri bari ko mukuru igihugu ari se Barundi ategerezwa kuraba na leta arongoye yuko ivyo bintu atacho vyokonona.
Bwana Willy Nyamitwe, iyo umuntu akurikiye ibibera mu Burundi hari imvugo zikarishye cyane haba ku ruhande rwa leta haba no ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta. Niki murimo gukora nka guverinoma kugira ngo muhoshye ibintu kuntu bimeze ubu ngo
leta y'u Burundi irafata iragira ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano bitimatare muri kino gihugu muravye abanye politike bahoramo nk'abo ba Audifax bategeze bifuza amatora. Rero ngo Audifax batari mu Burundi aya matora atari mu yajemwo atazofa bayi n'umukandida kuko adakwije bisabwa n'amategeko, ni kuki afata iya mbere mu kuja gutoba amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Rero icyo ridinge gukora ni kugerageza kubwira abantu yuko botegerezwa kwigumya tukubaka kino gihugu abahutu batuzi n'abatwa tukaja hamwe ako kagwe k'abantu bari kurusha bashaka kubizima kagate bakakabona yuko ivyo kazokora byose ataho kazoshobora gushika.
Hari icyo murimo gukora kugira ngo wenda mube mwasaba nk'inzego z'igipolisi kugabanya ingufu zikoresha cyane cyane haba kubigaragambya cyangwa se no muri iyi minsi bivugwa ko bagiye barasa ibisasu mu bantu bigaragambya?
Byarashitse kuri polisi bakoresheje amasasu y'ukuri mu kurasa abanyagihugu bari bari iyo myerekano. Abo rero hari abapolisi batari munsi ya batanu bafashwe bafunzwe kandi bazocibwa urubanza kuko bakurikiranwa kuba bakoresheje amasasu y'ukuri. Mugabo mukamuzi ko abapolisi barenga 120 bakomerekeye muri iyo myerekano batewe amabuye abandi batewe grenade abandi barashwe. Hariho abapolisi bari barenga 63 bishwe n'abantu uko baragira imyerekano. None wowe ugira gute ngo uri kugira imyerekano y'amahoro ukaba uri kurisha abantu?
Ubu naho reka tunyarukire mu makuru ya siporo n'imikino twumve umunyamakuru wacu mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda.
Umupira w'amaguru, ikipe ya APR FC imaze kwegukana igikombe cya championnat yo mu cyiciro cya mbere kushora 15. Ikipe y'abasirikare b'u Rwanda imaze kwerekana ko ifite igihagararo gikomeye ugereranyije n'amakipe yo mu gihugu. Kwegukana iri kamba muri championnat iri zirangira idafite umuterankunga byongeye guhesha APR FC uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo. Tukababwira ko nta gihe cyari cyashira iyi kipe isezerewe muri ayo marushanwa na National Arahiri y'i Cairo mu Misiri. Mu gihe APR FC ikomeje gushimangira ibigwi muri shampiyona yo mu Rwanda, amakipe abiri yarangije mu myanya ibiri ya nyuma ku rutonde rwa shampiyona yahise amanuka mu cyiciro cya kabiri. Ayo makipe yasubijwe mu cyiciro cyo hasi ni Etincelles FC y'akarere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba n'Isonga FC ya Ministeri ya Siporo n'Umuco. Muri shampiyona itaha, aya makipe yamanutse azasimburwa n'andi abiri azitwara neza mu irushanwa ryo mu cyiciro cya kabiri. umupira w'amaguru kandi abakunzi b'amarushanwa yo ku mugabane w'Uburayi bategereje n'amatsiko menshi umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo UEFA Champions League. Uyu mukino uzahuza ikipe ya Juventus de Turin mu Butaliyani na FC Barcelona yo muri Espagne. Abasanzwe berekana imikino nk'ingi y'amarushanwa mpuzamahanga kuri za televiziyo barizeza abakunzi ba ruhago mu Rwanda ko batazacikwa n'ibi birori bizabera i Berlin mu Budage ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gutaha kwa gatandatu.
Aha twabibutsa ko abakunda imikino cyane imipira twerekana imipira dufite sale nziza abantu bashobora kureberamo abantu bareberamo imipira kuri projecteri aho umeze nk'uri Burayi neza ureba matche ureba meze nk'uri ku kibuga. Tukaba rero dusaba abakunzi b'imipira itandukanye b'imikino ba entertainment kugira ngo igihe cya Champions League mujye mwizira kureba match kuri Greenwich Hotel.
Tunyarukiye mu mukino wo gusenwa ku magare, abakinnyi bane b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize bahagurutse i Kigali berekeza mu Buholandi mu myitozo. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wo gusenwa ku magare mu Rwanda Ferwasi buratangaza ko iyi myitozo yateguwe ku nkunga y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusenwa ku magare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakinnyi b'ikipe Team Rwanda bagiye mu Buholandi ni Hakuzimana Kamera, Joseph Biziyaremye, Hadi Janvier na Jean Bosco Nsengimana. Iyi myitozo izabera mu kigo cy'ishyirahamwe ry'umukino wo gusenwa ku magare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika giherereye mu Buholandi. Aba bakinnyi bagiye kwitoreza mu Buholandi baje biyongera ku bandi babiri basanzwe mu myitozo mu kigo cy'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi kiri mu Busuwisi. Abo ni Jean d'Arc Girubuntu na Valens Ndayisenga uherutse kwegukana isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Eugenia Mukankusi atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edi. Babwiye ko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hejo yagaragaye bwa mbere ku mugaragaro kuva kudeta igeragejwe mu cyumweru gishize mu nama yagiranye n'abanyamakuru ejo ku cyumweru ku ngoro ya Perezida mu murwa mukuru Bujumbura. Perezida Nkurunziza ntacyo yavuze ku mugambi wa kudeta yaburiyemo cyangwa se ku myigaragambyo yamagana manda ye ya gatatu ku mwanya wa Perezida. Cyakora yavuze ku byerekeranye n'ibitero bya Al-Shabaab muri Somalia biteganywa uwo mutwe uvuga ko uzagaba ku Burundi no ku bindi bihugu bituranye n'u Burundi. Andi makuru dukesha Departement ishinzwe itangazamakuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uko yafashije guhungisha Abanyamerika n'abandi banyamahanga bakomoka mu bindi bihugu bari i Bujumbura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ihangayikishijwe bikomeye n'igihano cy'urupfu cyahawe uwahoze ari Perezida wa Misiri Mohamed Morsi n'abandi baburana hamwe kwitoroka ry'imfungwa ikivunge mu mwaka w'2011. Umutegetsi muri Departement ya Leta muri Amerika hejo ku cyumweru yaragize ati twakomeje kuvuga ko turwanya imikorere yo guhana abantu ikivunge.
Shuti mwari muduteza amatwi ibigano byacu byaka kanya naha bihumurije tubararike andi makuru yacu avunaguye mukanya isamoya za mu gitondo. Mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro washize hamwe ibiganiro ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwagejweho na Eugenia Mukankusi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mugire igitondo cyiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro Netienne Karekezi mu kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro nateguye na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije. Mwese abatwumva ndabasuhuje. Ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka ku bibazo bivugwa mu Burundi nyuma yiburizwamo rya kudeta mu Burundi. Turi kumwe n'umushingantahe Sharenditije, muratwumva?
Yego ndabumva.
Turi kumwe kandi na Willy Nyamitwe akaba ari umuhanuzi mukuru wa Perezida wa Burundi. Turi kumwe kandi na Fabien Cishahayo akaba ari umwigisha muri kaminuza muri Canada.
Turabasuhuje mwese kandi kaze kuri Radio Ijwi rya Amerika kwa mwitabira ibiganiro byacu. Muratwumva neza mushingantahe Willy Nyamitwe?
Ego ndabumva neza ndaramukije bako ratumviriza.
Muraho neza. Mushinga ntahe Sharenditije muratwumva?
Ego ndabumva ndabaramukije ndamutse n'abariko ratumviriza.
Turabasuhuje mushinga ntahe Fabien Cishahayo, muraho neza?
Turaho murakomeye nangwe ndabandaramukije n'abariko ratumviriza.
Ye ni byiza Frederic, none ka duhere ibujumbura.
Ka duhere ibujumbura duhere kuri Sharenditije, Professeur Sharenditije afise urunani ifatikanije na mushinga ntahe rwa Sagaton. Akaba rero rwa Sagaton yari yandikishije kugira ngo aze ahiganwe mu matora mukuru w'igihugu. Nashaka ndabaze ubwa mbere na mbere Charles, abategetsi batari bake baramaze kutubwira ukuntu babonye ibintu byabaye mu Burundi ejo bundi, aho habaye kudeta itashoboye gushika ku mugambi yari yishinze. Mbega ku gatwe kanyu no ku gatwe kurunani murimwo umugambi murimwo canke mwakiriye gute ibintu byabaye mu Burundi mu miseze?
Ego imbere yuko nishuro icyo kibazo cawe nagomba ndangure nibutse yuko ingwezi y'amarere ibiriko biraba gushika uno munsi ari ikiringo cha gatatu cha Perezida Nkurunziza yagombye kwadikiriza Abarundi aho nyanze amasezerano yarusha n'ubwiriza shingiro. Ibyo rero byatumye imigambwe itavuganwe na leta kambere harimo n'abanywanyi ba CNDD-FDD n'amashyirahamwe adari inkingi za politike bajya mu ibarabara kugira ngo bubahirize iryo nyango iryo hirikwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Iyo myiyerekano rero yari yakomeye cyane, naho abapolisi bafatanyije n'imbonerakure baca barasa bataba bagatongora abari myiyerekano kandi bari kwagira mu mutekano ntangiye. Kubera rero iyo myiyerekano yari yakomeye kandi babona koko izobandanya gushika Perezida Nkurunziza agondojwe, umengo hace haza ibintu bishasha ibyihirikwa ry'ubutegetsi. Ku bwacu tubibonye umengo n'ibintu byateguwe ni umutego abo basirikare baguyemo n'ikimenyamenye.
Mushinantahe Sharenditije, muriko muvuga ko abantu basize ubuzima bwabo bariko bagerageza kugira kudeta bariko bagira nkinamico?
Icyo ngomba kuvuga ni uko uraje ingena icyo bita ibikwa ry'ubutegetsi byagenze ari ibintu ubona yuko ari ibintu byari byateguwe. Notanga uturero ngaha ingena amaradiyo yari yugawe imbere yaho yaciwe bukwi na bukwi araswa n'abapolisi, ugasanga iradiyo y'igihugu yonyine niyo isigaye ivuga niyo yacungerewe cyane. Mu bisanzwe abagira amakudeta bahiri ku butegetsi ikintu cya mbere bafata ayo maradiyo. Ni rero byateguwe ubona yuko
abari ko bagerageza guhirika ubutegetsi ntibagerageje gufata radiyo y'Uburundi. Abari ko barashaka guhirika ubutegetsi ntibagerageje gufata radiyo y'Uburundi.
Urumva ibyo sino bijyamo mugabo urumvirije ijambo ry'umukuru w'ingere yabivuze ejo, yavuze yuko ari ibintu byateguwe kuva kera. None umukuru w'igihugu afite ingabo afise iperereza yoreka gute ngo ibintu bishike hiyo. Icyo ni cya kabiri yaciye avuga kandi yuko ngo igitero catewe mu Cibitoki ngo gifatanyije ngo bifatanye n'irikwa ry'ubutegetsi. Mugabo aho batera mu Cibitoki nuka yuko leta nyine yavuze ati gushika ubundi turamenya abateye urunda abaribo. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu yaciye avuga ati kandi iyi myiyerekano imaze iminsi iba ifatanye n'ihiri kwa juu tegeti.
Ego me mushikana Charles, mushikana Charles.
Kuchawa bafatanya, ikivunga bafate, abatavuga na mwana leta bagimyerekana bagira ta bose leka turonga kandi nyabo.
Mushikana Charles, professeur Charles nditije, nditije mwavuze ko mutari muzi abagize ku detari ko hariho abasirikare umusirikare Godefroy Niyombare yatangaje ko agize ku deta hariho umuvugizi wiwe Zeno nawe nyene yavyivugiye.
Simvuze yuko ku deta tabaye. Kugomba kubikubitega simvuze ko bitabaye. Mugabo uranze inge na byagenze umengo n'abantu bahenzwe baja nago bakorana kumbure n'abatumwe na Petro Nkurunziza batrega dutegure ibintu barabahenda baga muri uwo mutego hanyuma rero kugira barafite umuganda ati
iyo kudeta iboneka mushikana ya Charles iyo kudeta ishoboka iyo kudeta ishoboka abantu mwari kuvuga ko bahenzwe
oya urumva twebwe ibyo tuvuga twebwe ico twasaba kuva n'ico dusaba nuko twebwe tuzoja mu barabara gushika Nkurunziza ayikiringo ca gatatu ciwe twebwe tuvuga tuti Perezida Nkurunziza yaratowe azoitikiringo ciwe mu kwezi k'umunani aje gutorwa mu kwezi itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu hanyuma ashikane kiringo ciwe gihere mugabo acagenda ko ndafite uburenganzira bwo kuzugira gatatu
reka duhe n'ijambo
ntabwo iri ku butegetsi twe turimo
reka duhe n'ijambo wili nyamitwe nawe nyine
atubwire zobandanya
reka tuvuganire mushinga ntahe Charlotte reka tuganire dufite abandi bashinga ntahe babiri kuri telefone mushinga ntahe wiri nyamitwe mwumvishe amagambo professeur Charlotte avuze kubijyanye nuko we no mugambwe arimo babona ibyabaye muri imisi mwa ya magambo muyakiye mute muyavuze iki
murakoze cyane ku mizambo bon izo Charlotte avuze muradiye ko imuna karabesha ari tege imitego wenyene irumvikana yuko yerekana gerageza kubesha uburundi n'amakungu gambira akagira ngo uyo kudeta ngo ari nkina mico ngo ntizabaye mu nyuma ati mbega ntiwemera ko byabaye ngo ndavyemera ko byabaye mu nyuma ngo urumva ko wenyine avuga ibintu akavuga ibintu yivuguruza hari habari akagwita abasirikare bagerageje gutembagaza inzego z'igihugu umukuru w'igihugu yuko bakomboye leta ivyo vyarabaye twebwe mu biro vy'umukuru w'igihugu nivyo twaravise inkina n'icukuki ko twagira tuti abo bantu nabo bashe bafise bwo gushobora gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu nabo bashe bafise bwo gushobora kwegeranya ingabo zose z'igihugu kuko ni ingabo zitegerezwa gukora zikorera Uburundi n'Abarundi kandi zo gukingira inzego n'imbibe z'igihugu ibyo twagira tuti nta n'umwe azovyemera kandi kukaba nkako murano yuko n'amakungu yaciye abitira ivyatsi akarere gatira ivyatsi Perezida Obama abitira ivyatsi mu kuvuga yuko amakungu yose yaciye abitera ivyatsi kuko agira bati ibihe vyo gukubita amakudeta vyaraheze hanyuma rero abarundi nabo bakaba bazi aho ize amakudeta vyabashikanye igihe bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Daye barazi intambara zaciye zaduka rero gutimbagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kwabari nk'inkina mico kuko nta n'umwe yari kwemera yuko ibintu vyabaye kera vyosubira kubaho.
Professeur Charles Nditije yavuze ibintu bimwe bisa n'ivyagaragara bishobora kwemeza ko iyo kudeta yari nk'inkina mico kugara ama radio aho muhavuga kwiki
icya mbere cyose gituma natwe twavuze tuti n'abantu bataye umutwe icya mbere mwebwe murabona umuntu akubita kudeta umugabe wanyu agashaja ku radio yigenga akaja gasanganiro akaja mu za RPA zabonesha ngo niho agiye kugira kudeta agashaja muri televiziyo none sa abandi bahora baca kubanza kurondera ivya leta bamaze kubona ko byanse basagirizwe bacabiruka ngo bagiye gufata radio na televiziyo vya leta ibyo byose rero byatanguye ubu nabiko kugira ubushobozi na bumwe bwo gushobora gufata igihugu murabona umuntu afata avuga ko afata igihugu agashije guturira amaradi kuko
mushika nawe ni hari n'ikindi kibazo Charles yashikirije imbere yuko da ijambo ubundi mutumire dufise Fabien Cishayo kivuga ko intandaro ya byose ari kiringo ca gatatu kitemewe n'amategeko aho muvuga kwiki
ahubwo intandaro ya byose n'abanyepolitiki badashaka kujya amatora ndeye n'umude mukurikiranye ibyo abanyepolitiki ndifize usanga ari bantu bafatwa n'abantu batigeze bifuza n'umunsi n'umwe yuko habaho amatora ngo abarundi barongorwe n'inzego bitoreye ubwa mbere mu 2010 batsinzwe mu matora ya mbere baciye bava mu matora ngo amatora yibwe amakungu yose ati nimwerekane ibyemezo y'uko amatora yibwe barabirondera barabibura igihe
mungu wa kuhibu vina shumu na kabiri mwumera zumu ngaka haru mwenye politiki kwari
ndabona hivyo mwabisa mwura tukumba mandanya
ego ndabunga neza jewe nagira ndabwira yuko abanye politike benshi bagira bati na amatora azoba mu gihe mu 2025 hasigaye imyaka ibiri ngo tuje amatora leta y'u Burundi yari yazanye umugambi witwa carte d'identité biometrique iyo karata kanga muntu igezweho abanye politike bacuru perezidansi ubu n'umugambi kuzokwiba amatora leta iraca ikirahagarika uyo mugambi ariko hasigaye amezi atandatu ngo tuje amatora bacyogira bati ntituje amatora tudafite karata biometrique bati mbega aba bantu bwa mbere bavuga iki mu nyuma bakavuga iki rero basigura yuko bitagishoboka uyu mugambi wahagaze dusubira inyuma y'amatora bati nta kundi turabyemeye mugabo ni hazi agatoroshi agatoroshi nta gihugu na kimwe cyo mu karere kigakoresha iyo karata karaga muntu mukuga uko mwanga niyo yakoze matora y'ibihumbi bibiri na gatanu ibihumbi bibiri na cumi none ni kuki itokora ubu wabona yuko umwanya wose bazaba baritoza utunyoni nibyo rero baba babona izikingo tugaje tuyo umukuru w'igihugu tukavuga ko ari pretexte mu gifaransa ni icyitwazo kuko sicyo barondera gusa imbarutso yotuma atamatora aba hagaho za ntwaro fata kibanza
ego mereka duhe n'ijambo Fabien Cishayo nawe nyine atubwire cyane cyane ubwa mbere na mbere atubwire ukuntu yakiriye iyo coup d'etat itashobotse mu Burundi yateshejwe Fabien Cishayo ndazi kumukurikirana amakuru yo mu Burundi ivyo mwavyakiriye gute
ego meje urya coup d'etat mbona ari ibintu byari byateguwe ariko umenga hari abantu baciye biyonjora hanyuma rero barya abantu baca bagwa mu kaga ariko imbere yuko tuvuga ku deta je nashaka kwibutsa yuko je mvuga nti ngwa ndagwa nkavyuka nkavuga rya jambo nyene ico kiringo cyo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yogira ati jewe ndabihebye ko amazuze amatexte bayahiritse mugabo jewe ko ndi umuntu w'umushinga ntaye ko ndi umuntu w'umugabo reka ndabireke ndabeko amaraso reka guseseka hanyuma duheze turabe yuko abo bantu bariko bayiheze amabarabara ari icyo gusaba ariko baranka canye ko banka kuja mu matora uribuka Frederic yuko jewe nigize kuvuga imbere yuko amatora y'ibihumbi bibiri n'icumi aba nigize kubwira abantu banye politike tuko turavugana kuri radio nti murashobora kwemeza imbere y'abarundi yuko ejo nimwajya mu matora muzokwemera ibyavuyemwo mutazoca muvuga ngo ibi bintu ngo bavyivye nta n'umwe yavuze icyo abyumvira ko ariko mwarabonye yuko amatora yabaye bakaronka amajwi atari nk'ayo bari bifuza bagaca bavuga ngo amatora yaribwe
ndiko ndakumviriza usa n'uburi kuravuga ko ico kiringo ca gatatu naho bukireka abanyapolitike uhava bazana ibindi vyitwazo uko niko
navyo ibindi vyitwazo mugabo jewe nifuza yuko prezida wa republika yokireka kugira ngo duce tubona ibyo abantu bose bipfutse kuko hari aho ejo bazoca bavuga ngo ni seni ngo seni itavuyeho ntabyo tujamwo hama mara kanya bavuga ngo ya ngo ibyo ariyo byose ngo tutagiye turaraba ngo yuko abahutu n'abatutsi bazaba barakurikirana mu gutwara igihugu ngo nabyo nyine ngo ntituvyemera reka tubanze tubisubiremwo mugabo ibyo nifuza yuko perezida wa republika iyo banza akagira ati ibi bintu jewe hafi igihugu gisha ndabihevye hanyuma rero nk'uyu muntu mu mugambwe wacu ntanze kandi ndazi ko umuntu azotsinda kubera iyindi migambwe yiravye umenga nta bantu ifise
rekanekana wiri yishure ivyo kuri ico cyumviro gitanzwe na
ahari mbere ko tujya kuri ku mushinga ntahe wiri nyamitwe reka umushinga ntahe Fabien Cishayo itegeko nshinga ry'igihugu aho wajya hose ku isi niyo tegeko riri hejuru y'andi mategeko niyo tegeko rigenga imibereho y'igihugu niyo tegeko rigaragaza mu by'ukuri uko ibintu bigomba gukurikizwa mu gihugu Perezida Pierre Nkurunziza aravuga ko ari ryo yubahirije mbere ibindi bintu byose bishobora kuba byaba akavuga ati ikindi kiringo nkurikije amategeko itegeko nshinga ry'u Burundi ngomba kwiyamaza kubera ko nujuje ibyangombwa mwe mubona afashe ya mbere ntaryubahirize nk'uko mugenzi wa Frederic yarabizamuye ubona hataboneka indi mpamvu ku mashyaka ya politiki ku migambi ya politiki yagira iti nubwo utiyamamaje ntidushaka amatora itegeko nshinga ubona atagomba kuryubahiriza
amategeko uko yakozwe hajya mu Burundi uko tunabyumvise nuko abantu batwara icyo kiringo bari babihiritse bazi ko aribo bazobikoresha hanyuma rero birabatekurukana haca hatorwa CNDD-FDD imarakariya rero igira ati bya bindi twabibonye ko bari bahiritse reka tubikoreshe ubu rero igihe tugezemo kirakomeye cyane niho ucuna icyo bita mu gifaransa anome d'etat umuntu yisunga ineza y'igihugu yanka kwa marasa seseka akagira ati ibintu narayibonye ko babihiritse kandi ndashobora kubikoresha mugabo reka jewe nerekane ko ndi umuntu akunda igihugu ndabireke kugira ngo duce tu abo bantu bace bamaramara hanyuma igihugu gikomere tuje mu matora umugambwe wanje ndazi ko uzotsinda igihugu gitekane hanyuma rero turabe ibindi bashabazana nibyo jewe nipfuye
uri nyamitwe muvuga iki kuri ivyo bishikirijwe na professeur Fabien Tjai
mwomenye nuko mugamba mwibaza yuko ikibingo kwitoza ari umukuru w'igihugu avyifuza icyo rero mwibaza yuko ari kurihenda abifuza umukuru w'igihugu nibanze nabagumye banga ba CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi bageze kuri abiro kaminuza zitwe dushize imbere ni naga kandi natwangira natuje imbere atuyoboke ku mugihe amategeko atabimubuza murumva rero nawe ndashaka guhemukira abagumye banga icyo mwamenye kindi nuko abagumye banga barafise uburenganzira nk'uko abandi banyamuganga bafise bwo gushobora kwitorera uzo baserukira mu matora izo rero niyagira ubikinisha nivyo abagumye banga bihitiyemo kandi mu gihe bavuga bati twembe turabona ko amategeko turenze mu burenganzira bwabo aho bagira bati uwo muhaduhaye ni mu mureke nawe dushaka n'uwundi n'uwundi yoza nawe nyine mu mugani uko niko bimeze ko niba ntawe wafatwa
hanyuma ku kibazo naco
ikindi twamenya kigihambaye abantu bibaza ngo imigumuko yabaye mu gice kinini mwege fate igihugu cyo Burundi kigize imitumba 2,300 none ibintu bibaye mu mitumba 5 cyangwa 6 abari mu yindi mitumba bose ntibashobora kwibanagiriza ubuzima bakareka abo mbega ko hari ikibazo cya Kongo National abo bari mu myiyerekano bavuga ngo nikiza kuba none amatora yose iba gute cyangwa abantu boreka gute kwitura umukuru w'igihugu bishakiye ngo nuko abantu bari ku rusha 1,300 bari mu migambwe itavuga rumwe n'undi mugambwe bageze batuye umukandida maduhaye ntitumushaka ivyo rero nivyo tuvuga tuti mu ngendo ya demokarasi nta gikenya gisigaye gukoreshwa mu ngendo ya demokarasi umunsi yubahira yubahiriza ivyumviro vy'uwundi
reka tubaze na Charles Nitije nawe nyine agira ico avuze ku vyerekeye ico kiringo eka n'iryo bwirizwa shingiro ririmwo ingingo zitandukanye abantu bavuga kubiri bivuye ku migambwe barimo kugira ngo abanyagihugu bitoreye umuntu bamutore bamushikirize ubwo se uburenganzira bwabo umushaka nta Charles Nitije
murakoze imbere yuko nishurije kibazo cawe nagomba ngaruke ku byo baje gushikiriza abo bagabo cyangwa abashinga ntawe babiri ubwabo nagomba ishimire nyamitwe ko twahuje nawe yavuze ko nabuze igishushane yavuze nawe nyine ko ari nkinamico aravuga ati ntawe ufata uhiri ku butegetsi avugira ku maradiyo yigenga nibyo na jewe nari navutse ko ari nkinamico ko cyangwa baguye mu mutego kuko mu bisanzwe ikintu cya mbere bagira bafatira iradiyo y'igihugu muri ukayigeze kuba igihe baremeye ntarengwa bagira bahika ubutegetsi bajana iradiyo gufata amasanamu yabari kuri plage kuri Tanganyika bacabwira ati noneho uruhigi rwahinduye inzira ati kera abagira kudeta bahiri ku butegetsi bafata radio televiziyo batu noneho ni radio televiziyo isigaye ifata abagira puci bisa n'ivyo ica kabiri yavuze guturira amaradiyo turira amaradiyo nina amaradiyo bazovyivugira bo nyine ko bari ko barakora abaturiye amaradiyo n'abapolisi bari bambaye ya myambaro y'abapolisi
icyo kibazo cy'abaturiye amaradiyo turakigaruka ko ariko mukanya mushira ntahe
ica gatatu yavuze yuko ngo badashangwa abagombye guhira ku butegetsi cyangwa bavuga ibyo bya imana ya gatatu ngo badashaka kuja mu matora ngo 2010 bari dona ngo kuvuga yuko mugabo dasaka na planet twidohoye mugabo bacya usambura
icyo kibazo cy'ikiringo turakigaruka ko mushira nta Charles Nditije reka turafise bamwe mu bari ko barakurikirana iki kiganiro bafise ibibazo babaza mube hafi mushobora kwishura ibibazo byabo
ye dukomeze kandi twibutsa batwumva mwese aho muri ko iyi ni radio ijwi rya America yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda abari mu Burundi tubibutse mwatwumvira ku mirongo ya FM 95.2 na 94.9 9 naho kubari mu Rwanda mwatwumvira ku mirongo ya FM 104.3 na 88.3 i Kigali mu Rwanda mugume kandi mwese ku maradio yanyu akuri ikibiganiro byacu mwatwandikiye muri benshi ku rubuga rwa Facebook mugira ngo mubaze ibaza abashinga ntahe nagira ngo tuguhereho wowe ndabona uri hano hafi kuri Facebook ndikumana Samson urakomeye
Ego cyane ndakomeye ndabigutse ko ntari ndi ku mana ahubwo ndi ku mwami
birajyana ndi ku mwami ndi ku mana uherere he ndi ku mwami uri hehe
muri kano kanya ndi i Nairobi ariko nkabatanzwe ndi mu pasteur mu gihugu cya Afrika y'Epfo Johannesburg.
Ni byiza rwose ikaze ku ijwi rya Amerika. Twishimiye abantu hamwe kandi makuru cy'ibiganiro byacu kimwe n'abandi benshi batwandikiye ukurikiye muri makiganiro cyacu kigere bakibazo byo mu Burundi. Ufite icyifuzo ni ikibazo wifuza kugeza ku babashinga ntahe turi kumwe?
Ego me ndagikurikiranye sana uteze gatoya ariko nashoboye kumviriza bimwe mu byabo barongozi bashoboye kuyaga. Nase ari cyumviro gusa nagomba shikirize mu Burundi nk'umunyagihugu w'Umurundi. Icyo numva nifuza cyangwa nubona ko tuzana amahoro mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe. Turabona ko hari ikibazo cyo kwitoza ubugira gatatu cyane kubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahari muri kino gihe. Cyangwa navuga nti nk'umunyagihugu icyo numva ni umuhanura kubera ko icyo kiringo aco kiko kizana ingorane nini cyane mu gihugu. Nkahamwe yocihoza akarondera undi muntu w'umwizigo akavuga ati wewe ndahagushize niwitoze, ndumva ko intari zihari zohagarara. Hama ikindi kibazo cyagiye kiboneka ni ikibazo kijyanye n'umugwi w'amatora seni. Ndizera yuko nkahamwe buja hamwe abo barongozi b'igihugu, abo barongozi bo muri societe civile, abo barongozi bari muri opposition bakaja hamwe bagatora cyangwa bagatunganya ubundi mugwi ujetwa amatora. Ndizera yuko ndetse Burundi cyaba gikemutse. Imana ibarengagire, abarongozi bacu biyumvire.
Turagushimiye cyane, ni byiza cyane. Ndi ku mwami Samson, gusa kuba twumva aho bari ikibazo twakomeje kuvugaho tuzengurukaho ni ikibazo cy'ikindi kiringo kuri Perezida Pierre Nkurunziza. Ariko ikibazo nyamukuru tugomba kugarukaho ni uko igihugu gifite amategeko kigenderaho nk'uko bivuze Ndi ku bwami. Ibijyanye na seni nabyo ku bahanga bakurikiranye ibira bijyanye na seni uriya mu rwego w'amatora ni uko washyizweho ku bwumvikane, haba uburyo washyizweho n'amategeko awugenga. Niba nibuka ndabyibuka neza Frederic cyangwa se wanyungura itekerezo, habaye ubwumvikane mu gushyiraho amategeko agenga uriya murwi wa seni?
Charles Nditije ashaka kwishyura icyo kibazo.
Nagomba bwa mbere ho ndababwire kubyerekeye ikingo nuko mwaciye mu nyaka.
Twihanganire gato kugira ngo dukomeze tugende. Twabivuzeho cyane, ntabwo ushaka gukomeza kubitinda, turagira ngo tukomeze ikiganiro tuganira. Wasubiza ku kibazo kijyanye no mu rwiseni uko washyizweho n'amategeko awugenga.
Ubwa mbere ho ico no kubwira umwaka twashiraho seni je n'umushinga amateka kubatabizi. Umwaka twa mu namashinga amateka twumvikana mu migambwe ibyo bashinga amateka mu namashinga amateka twari twumvikanye yuko bajya bahoramwe bose bumva nk'akazi abashasha turatanga mbere n'amazina mu kuri namashinga amateka aratanga amazina yaboja muri uwo mugwi mushasha bose bakavamo. Mugabo bishitse kwa Perezida Nkurunziza yacyarahirarengwa yuko ndayicariye na Prosper na Ugwami abacagumba ngo kubera yarazi amanyanga bagize mu batora y'2010. Twebwe twari mugabo dashikana ipro turabiraba turagira tuti naho gutyo hari ibindi bibazo bihambaye cyane isubirwa mu gibwirizwa shingiro itegeko ringa amatora. Twebwe nta ngorane twotera kubera abantu babiri tugira tuti hari ibibazo biruta ibindi by'inkora mutima gusumba reka dufe kubyemera. Murumva yuko mu gushyirwaho iyo mugwi nyine wa seni dusa n'abatumvikanye mugabo igikumi cyari kingawo. Ibyo twari turindiye ni byerekeye ihirikwa ry'ibwirizwa shingiro ko nibyo byabaye ingwezi y'amarere. Nicyo gituma nagomba kubifatanya kuko umwaka bagomba gusubira mu ibwirizwa shingiro. Hari ingingo nyinshi zerekana yuko bagomba guhindura ingene amategeko atongwa yasanzwe cyangwa adasanzwe. Tumvikana mugabo hasigare ingingo zibiri gusa. Nicyo gituma nagomba kwerekana yuko na Perezida Nkurunziza n'abari kumwe babona yuko ari ingingo zibiri zibangamiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Twarumvikanye byose keretse yuko mu gutangura ibwirizwa shingiro bavuga ati twiheje amasezerano y'Arusha ikaba ari yongofera cyo bitasha po mu gifaransa icya kabiri
ico kibazo tuzokigaruka ko ariko nashaka mbaze n'ikindi kibazo gihambaye cyane gose muri iki gihe habaye umudugararo habaye ibibazo byinshi bya politique ikakudeta na kajagari imyerekano hakaba tukaba tuzi ko hari ikiringo cy'ikiranga minsi cyo gutangura amatora hari amatora yatekanijwe muri uko kwezi mu ndwi nk'izi iri imbere n'amatora y'umukuru w'igihugu mbega ico kiringo ubuhaba ivyo bintu byose gishobora kunguruzwa mushinga ntawe wiri nyamitwe
arakoresha kuri ico kibazo murazi yuko ibyirizwa shingiro by'u Burundi bitegerezwa kubahirizwa kuko namakungu yose yabari karahamagara amareta yuko yo kubahiriza amabwirizwa shingiro rero mu byirizwa shingiro hariyo ibiringo byategekanijwe by'uko amatora ategereza kuba yabaye by'uko inzego zatu n'abanyagihugu zitegereza kuba zasubirijwe izo biringo rero ntibishobora kurengana kuko namakungu aravuga ati turabona yuko hari abanyapolitike batiteguye ironeka yuko abanye politike n'abandi bitize hakwitegura bagomye bari bategura ivyo kuza mu bara baratanye n'ibindi ati mugabo rero iyo bibonetse ko kugira ngo mubafashe kugira ngo tubafashe rero ni kibuze yuko ayikiri ni kimiki niki cyo kongerezwa reka ariyo mugwi twasitemi iyo mugwi niyo mugwi y'abahinga niwe utegereje kuraba yuko bikenewe yuko ikiringo kimiki niki cyongerezwa mugabo bikaguma muri byo biringo cyemejwe nibwirizwa shingiro kuko birenganye tuba twinjiye mu makosa y'utumi igihugu gisubira mu ihumbi mu 2010 amatora yaregejwe gatoya mu 2005 naho nyine nibaza yuko hariho amatora yasibijwe umunsi umwe yongereza ku wundi nizo bituma rero byose bishobora kuba mu gihe amategeko y'u Burundi agumye yubahirizwa
reka mushya nahe wiri nyamitwe
urongera ngo mutabona hari ikintu kiba ubu bavuga bati ngo ni umugwiseni umvise mu nshinga amateka nditije aravuga iki akogera kivuguruza atumvikanye ko mugabo uno munsi ko atavuga rumwe na leta aca yahinduka ati ntitwabyumvikanye arageze ahantu seni iri kirashyiraho imigwi yawo mu ntara no makomini aba bikagenda ku munyuma bamara kubyumvikana ko mu nyuma ngo turasabira abanyanyi bacu ngo nibavemo nabo bakagira bati twe twararahiye yuko tuzokubaha igiriza shingiro twararahiye imbere y'umukuru
w'igihugu ukubahiriza ikiringo cashinzwe na seni n'ugushobora kwegereza nyuma amatora humvikanywe ikabikozwe n'inzego zibijejwe n'ibintu bisanzwe cyane rwose ariko nashaka icyo kibazo ndakibaze n'umushinga ntahe Fabien Cishahayo mbega muri iki gihe habaye umudugararo eka habaye akajagari coup d'etat itashoboye gushyirwa mu ngiro icyo kiringo kirakwiye kunguruzwa
jewe nibaza ko ibibazo dufise bikomeye cyane gushika hamwe dushobora kumvikana icyo gihe ko twocunguruza kandi murabona bose amakungu yose adusaba ko twobigira simbona rero igituma tuzogira ati amategeko ateza kubahirizwa hanyuma rero duce dusubira mu ihumbi nibaza ko twokwiha umwanya igihugu ntigicimuka twokwiha umwanya hama ayo matora tukayategura umutima uri mu nda
ariko mu gihe corenga mu kwezi k'umunani hoba ibintu bita ko ta mutegetsi yoba ariko atwara Burundi canke abajejwe inama nshinga amateka n'inama nkingo z'amateka icyo kibazo ni ukuvuga ko bunguruje ikiringo hoba imbere yaho
none ntidushobora kwicara hamwe abatwara n'abari muri opposition kugira ngo bumvikane ibyo bintu nyine bizogenda muri uwo mwanya ata president zo bariho batashobora kuvuga ati twiha amezi atandatu tubandanye ibyo dufise hanyuma rero tuzi dutore
umushinga na Charles Nditije ikiringo cyo ngo kwemera mu batavuga rumwe na leta cyangwa nk'ikinganiko
icyo novuga nuko bavuga ko tutiteguye twe twariteguye naho twaburabujwe n'ubu ejo mu gitondo Petro Nkurunziza na Soko izibonera kure zitema zigatongora bazakirwanisha duce twicara turabe ikiringo kibereye tuje mu matora twe ntutenye amatora kandi twarayiteguriye twebwe nibaze Petro Nkurunziza Soko izombonera kure zive bazakirwanisha duce twicara naho mbere yo mu kumunani amatora arashoboka bimeye tukicarana mugabo bakoze ibyo kiringo twacumvikana ko kugira ngo ababwire yuko twebwe nta matora dutinya na gatonya mugabo hari ibintu tubanza gusaba ibyerekeye umutekano abantu bicwa abantu barirwa buhongo imitekano itayo kwahagarika iki idacana ku bamwe binyegeje mu numba yuko amatora adashoboka ibyo byo byova mu nzira twe ntangorane nimwe ko kwicara amatora ashaka kuri kwami kandi iyo dushaka ntandwa rufata kibanza dushaka twe
ndabashimiye mushinga ntahe Fabien Shishahayo ndabashimiye mushinga ntahe Charles Nditije namwe ndabashimiye mushinga ntahe Willy Nyamitwe kubisobanuro muduhaye kuri mikoro hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.